mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese turi kumwe, mwiriwe neza. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi
na Fidel Niyongabo.
Tubahaye ikaze mu biganiro byacu.
Ewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi. Hari bamwe batanakirara no mu ngo zabo bagiye kwihisha kuko kudusinyira byabateje umutekano muke.
Uwo ni umwari Diane Rwigara, umwe mu Banyarwanda bashaka guhatanira umwanya wa perezida w'u Rwanda mu matora azaba mu kwezi kwa munani, amaze kugeza ibyangombwa bisabwa kuri komisiyo y'amatora mu Rwanda.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno musi wa kabiri ko kugene Korea ya Ruguru yafashe umunyeshuri w'umunyamerika Oral Wambier biteye isoni. Bombe yari yatezwe mu modoka ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu yahitanye abantu 10, abandi 18 barakomereka uno musi wa kabiri. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe mu karere ka Afrika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafrika barondera kwimukira i Burayi.
Ariyo namwe mu makuru tuza kubagezaho ku buryo burambuye mu kanya hamwe n'ayandi twabateguriye. Mbere yaho ariko tujye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mugezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Urakoze Jenny. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno musi wa kabiri ko kugene Korea ya Ruguru yafashe umunyeshuri w'umunyamerika Oral Wambier biteye isoni. Yavuze ko ari bishoboka ko atari gupfa iyo abategetsi ba Korea ya Ruguru bakamurekurira gutahuka mu gihugu ciwe hakiri kare. Ivyo Perezida Trump yabishikirije abamenyeshamakuru mu biro vyiwe Maison Blanche. Oral Wambier yitavye Imana ku musi wa mbere inyuma ko apfungiwe mu gihugu ca Korea ya Ruguru mu kiringo kirenga umwaka n'igice. Abavyeyi biwe batangaje ko bashima ko yashoboye gushika imuhira gato imbere y'uko apfa. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yifatanije mu mabara n'umuryango wiwe ejo ku wa mbere. Yamenyesheje ko ata kintu bishobora kubabaza cyane umuvyeyi nk'urupfu rw'umwana wiwe akiri muto mu myaka. Perezida Trump yavuze ko Leta ya Korea ya Ruguru irangwa n'ubunyamaswa. Bombe yari yatezwe mu modoka ku mugwa mukuru wa Somalia Mogadishu yahitanye abantu 10, abandi 18 barakomereka uno musi wa kabiri. Ivyo vyatangajwe n'abavyiboneye hamwe n'abategetsi bo ku mugwa mukuru Mogadishu. Mu murwi w'iterabwoba Ashabab uyitiriye igitero cyo uno musi wa kabiri ku nyubako ya Leta iri mu gice cy'umugwa mukuru citwa Wadajir. Bisi yari yuzuye amabombe yasetse iyo nyubako hafi ya saa sita n'iminota 40 zo kumutaga mu masaha yo ku mugwa mukuru Mogadishu. Abazione bavuga ko umudereva w'iyo bisi bavuga ko yaturikije amabombe yari muri iyo bisi imbere iyo nyubako ya Leta. Benshi mu bapfuye bari mikangara yarikoraniye muri iyo nyubako. Umugwi Ashabab warongereje ibitero byari yahuze ku mugwa mukuru Mogadishu muri uyu mwaka. Radio ya Amerika Washington DC mwandanya kumviza makuru yo hirya no hino twabateguriye ku makuru yandi yerekeye Afrika. Rad Al Hussein ayoboye ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu Onurize rw'agateka ka muntu yasabye itohoza mpuzamakungu ku bwicanyi buherutse kubera mu ntara ya Kasai yo hagati aho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Yagirije Leta y'icyo gihugu ko yananiwe guhagarika ubwicanyi. Zaid Rad Al Hussein yabwiye iryo shami ryawo ni uno musi wa kabiri ko abanyagihugu amajana n'amajana bishwe barashwe batemaguwe canke baraturirwa gushika bapfe abandi bacibwa ibihimba vy'umubiri mu kiringo c'amezi abiri arangiye. Zaid Rad Al Hussein avuga ko hari n'igihe abagirwa bwicanyi batumwe n'inzego z'igisirikare n'igipolisi z'igihugu. Vyitezwe ko abagize ishami rya Onurize rw'agateka ka muntu batora muri iyi ndwi ku mugambi ugenewe kurekurira itohoza mpuzamakungu ku bwicanyi bubera mu ntara ya Kasai yo hagati harimo n'iyicwa ry'abahinga babiri b'ishyirahamwe Onu ryabaye mu ntango z'uyu mwaka. Umushikiranganji ajejwe ubutungane muri Congo Alexis Tambwe Mwamba yiyamirije akamo katewe kuko hari itohoza mpuzamakungu. Yatangaje ko atokwemererwa kwitohoza nk'iryo riba ritarimwo abategetsi ba Leta ya Congo. Chancelier w'Ubudagi Angela Merkel yashikirije umugambi mushasha usaba kongereza imitahe mu karere ka Afrika nk'uburyo bwo guhagarika abanyafrika barondera kwimukira i Burayi. umugambi wiswe Merkel Plan ushikirizwe imbere kwa Merkel yakira inama y'ibihugu 200 bitunze cyane kurusha ibindi ku isi bigize umugwi G20 izoba mu kwezi kuza muri indwi. Umushikiranganda je tumigenderanire w'Ubudag Gerd Müller yatangaje ko afite ubwoba ko impunzi z'abanyafrika miliyoni ijana zishobora kuza mu gihugu ciwe hamwe atanakime cokogwa. Kubera izo mvo, chancelier w'Ubudag Angela Merkel yiyemeje kuvyereke gutanga miliyoni 335 z'amadolari agenewe gutuma abanyamitahe b'abanyamahanga baza mu karere ka Afrika. Azogerageza kandi kumvisha abategetsi b'ibihugu birindi bihugu 19 bazokwitaba inama y'umugwi G20 kwerekana ukwiyemeza kwabo kurushiriza kuvyereke gufasha ubutunzi bucumbagira bw'ibihugu vya muri Afrika. Ubudagi bwahisemwo ibihugu bine vya muri Afrika buzoshimikira ko ivyo bihugu ni Cote d'Ivoire, Maroc, u Rwanda na Tunisia. Yamara Ubudagi bwaraganiye kandi n'abandi bategetsi b'ibihugu vya muri Afrika. Radio ya Amerika Washington DC kwindi nkuru yake Afrika. Ugutana mu mitwe kwabaye no musi kwa kabiri mu gitondo mu gihugu cya Central Africa mu gisagara cya Bria mu gice cyo hagati mu gihugu. Umuntu umwe yahasize ubuzima mu gihe abandi 35 bakomeretse. Ivyo bibaye umunsi umwe nyuma yo leta n'imigwi yitwaje ibigwanisho bitaye igikumo ku masezerano y'amahoro mu gisagara cya Rome mu Butaliyano. Uko gutana mu mitwe kubaye mu gihe imigwi irwanya ubutegetsi 13 ku migwi 14 iri mu gihugu itaye igikumo ku masezerano i Roma ku munsi wa mbere ategekanya guhagarika buno nyene ingwano. Amasezerano yarahagarikiwe n'ikigo c'abakatolika Saint Egidio. Igisagara ca Bria caza caragereranywe no gutana mitwe hagati y'itariki 15 n'itariki 18 z'ukwezi kwa gatanu hagati y'imigwi yitwaje ibigwanisho kwahitanya abantu batanu abandi 29 barakomereka abarenga 40,000 nabo barava mu zabo. Ivyo byatangajwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU.
Arakoze mugenzi wacu Fidel Niyongabo utugezeho aya makuru. Iyi ni gahunda ya radio yanyu tubagezaho buri munsi kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3 no kuri FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda ni Ijwi rya Amerika. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Mushobora kandi no kutugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com. turi no kuri Facebook jambo ni radio yacu. Site yacu yo ni wa3 radio yacu voa@gmail.com. Tujye noneho mu karere k'ibiyaga bigari tuhere mu Rwanda hakomeze ibikorwa byo kwitegura amatora ya perezida w'igihugu azaba ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa 8. Uyu munsi nibwo umunyarwanda wa gatatu wifuza kuzaba umukandida muri ayo matora ya perezida. Umwari Diane Rwigara yagezeje ibyangombwa bisabwa kuri komisiyo y'amatora y'u Rwanda. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi.
Ku gicamunsi cyo kuri wa kabiri nibwo Diane Rwigara wifuza kwiyamamaza nk'umukandida wigenga mu matora ya perezida wa Repubulika ateganijwe mu kwezi kwa 8. Yaragize ku biro bya komisiyo y'igihugu y'amatora yaraherekejwe n'umubyeyi we Madame Adeline Rwigara. Abantu benshi biganjemo urubyiruko bari mu modoka nini zitwara abagenzi ndetse n'abanyamakuru benshi bari baje kureba icyo gikorwa. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Kalisa Mbanda ari kumwe n'abakomiseri b'iyo komisiyo bagiye bareba buri cyangombwa cyose wifuza kuba umukandida agomba kuba afite bagashyiraho umukono. Mu by'umwari Rwigara Diane yatanze harimo n'icyemezo cyerekana ko aretse ubwenegihugu bw'Ububiligi yari afite. Itegeko rigenga amatora mu Rwanda risaba uwifuza kuba umukuru w'igihugu kureka ubundi bwenegihugu yari afite agasigarana ubunyarwanda gusa. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora amaze kwerekwa ibyangombwa byose bisabwa umukandida yemeje ko kandidatire ya Rwigara ayakiriye ku mugaragaro.
Njewe Kalisa Mbanda, perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora, nakiriye kandidature ya Mademoiselle Rwigara Nshimiyimana Diane n'ibiherekeje byose.
Umwari Diane Rwigara yabwiye abanyamakuru bari baje ari benshi ko yishimiye kuba ashobora gushyikiriza ibisabwa byose komisiyo y'igihugu y'amatora, nubwo yemeza ko bitamworoheye kubona imikono y'abamushyigikira kubera iterabwoba ryashyirwaga kubifuza kumusinyira.
Yewe n'abadusinyiye ubu ngubu bari mu bibazo byinshi, hari bamwe batanakirara no mu ngo zabo bagiye kwihisha kuko kudusinyira byabateje umutekano muke. Dufite amasinyi kandidatire arenga magana cyenda na 29 donc muri abo bose majorite yahuye n'ibibazo harabo harabafungwe nko nabivuze harabandi bakurikiranwaga barimo bataha hari n'uwagize accident kubera kugenda bamukurikira babakurikira muri za hoteli babatera ubwoba nk'inyanza abantu bansinyiye n'ubugiyeyo barara mu bihuru ntabwo barara mu ngo zabo
uyu mwari watanira kuzayobora u Rwanda ibyo avuga kuba babibaza ko ashaka kuyobora u Rwanda ngo azihorere nyuma yo kubura umubyeyi we Rwigara na Paul wapfuye mu mwaka w'2015
ntabwo nemera kwihorera kw'abantu guhora n'uko Imana kandi izahora igihe cyayo nikigera kandi byambayeho byatumye numva akababaro n'agahinda kari mu banyarwanda benshi niyo mpamvu shikama mvuga ko ari njyewe ufite ubushishozi n'ubushobozi bwo gukemura ibibazo by'akarengane biri muri iki gihugu kuko nange ubwanjye nabibayemo burya kugira ngo ukemure ikibazo nuko cyumva
Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ivuga ko igiye gusuzuma impapuro zisabwa uziyamamaza ikazatangaza abemerewe by'agateganyo tariki ya 27 z'ukwezi kwa gatandatu nawe urutonde ndakuka rw'abazaba bemerewe kuziyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu uzatangazwa tariki ya 7 z'ukwezi gutakwa 7 kwiyamamaza bitangirana n'itariki ya 14/7 bisozwe tariki ya 3 z'ukwezi kwa 8 ku bakandida bari mu Rwanda nawe mu mahanga bisozwe tariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 Jane Rwigara abaye umukandida wa gatatu ushyikirije impapuro zisabwa kwiyamamaza abakandida bandi ni Gilbert Mwene Data wiyamamaza nk'umukandida wigenga ndetse na Frank Habineza we wamamazwa n'ishyaka rye Green Party Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Asumta urakoze turacyari I Kigali mu Rwanda urukiko rukuru mu Rwanda rwatangiye kumva abatangabuhamya bashinjura Dr. Jean Damascene Kabirima mu rubanza aburanamo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu uyu mugabo yatawe muri yombi mu 2011 ubwo yari I Kigali yitabiriye inama y'igihugu imushyikirana ibyaha byose aregwa arabihakana umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye urwo rubanza
Mu batangabuhamya batatu batambutse imbere y'umucamanza babiri muri bo bahamijwe ibyaha bya genocide baza kwirega bemera ibyaha biba ngombwa ko bafungurwa ubu basubiye mu buzima busanzwe Bwana Vincent Rekeraho umwe mu babimburiye abandi muri abo batangabuhamya bwi umucamanza ko yitabiriye ibitero byicaga abatutsi ahantu batandukanye ibunge uyu mutangabuhamya wasohotse mu buroko mu 2003 yahakanye ko haba hari kusanya makuru ryabereye muri gacaca n'imanza za gacaca yitabiriye yaba yarigeze kumva bavuga bwana Kabirima ku ruhare rwarwo rwose yaba yaragize muri genocide undi mutangabuhamya ni bwana Tanazi Rudatinya nawe wemera uruhare yagize muri genocide mu karere ka Nyaruguru uyu nawe wemeye ko yafunguwe mu 2005 yabwi umucamanza ko yatunguwe no kubumva bamuhamagaza ngo azashinje Dr. Kabirima naho yari asanzwe amuzi yavuze ko yatangiye kubona Kabirima imbona nkubone yambaye iroza inkiko zamuzanye kuburanishirizwaho akekwa yakoreye ibyaha bwana Rudatinya yabwiye umucamanza ko yatunguwe no kubona uwitwa Karori Habinshuti wari inyangamugayo y'agacaca atanga kaye bitazwaho yari turutse ikubiyemo amakuru ashinja Kabirima iyo kaye umutangabuhamya avuga ko yarimo amakuru avuga ko yabeshye inkiko ashinjura Kabirima biza kumuviramo gufungwa amezi atandatu yavuze ko haba muri gereza yarafungiwe umuntu hanze yatigeze yumva hari ushinja Dr. Kabirima genocide mu ikusanya makuru ryahabereye Dr. Kabirima uregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu mu Rwanda muri 94 ibyangombwa bimuranga bigaragaza ko genocide yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari nto ya Karubandi Butare amatariki genocide yatangiriye yo handaregwaho ibikorwa Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we wari umusirikare avuga ko nyuma mu kwa gatanu muri 94 yavuye mu mujyi wa Kigali nyuribunge ahunga akomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire aho naho avuga ko atahatinze ahita ahungira muri Kenya naho yaje gukomereza amasomo ye muri seminari nkuru nyuma Jerome ari naho yakuye doktora muri filozofi cyangwa se icyazabwenge arangije kwiga yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya aho yigishaga amasomo arimo na filozofi ibyangombwa bya Kabirima muri Kenya bimugaragaza muri diaspora ya Rwanda mbere yuko atabwa muri yombi yatawe muri yombi mu 2011 ubwo yari yaje I Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano isanzwe iba muri mwaka ku isonga yaburanishijwe n'inkiko gacaca zabunge mu 2011 ari naho avuka zimugira umwere zivuga ko ntawe yigeze agaragara mu bikorwa bya genocide ahita asubira muri Kenya mu kazi habayeho gusubirishamo urubanza bikozwe n'inteko ya Kibeho yareze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi gusambanya abakobwa b'abatutsi no kujya mu bitero yamuhanishije igihano cy'igifungo cy'imyaka 19 Kabirima yajuririye ibihano inteko Kanombebe yaturutse Kigali bari yimuburanisha Maitre Pascal Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe niyo nteko byaragahuma munwa aravuga ko aho kuguma ku byaha bajuririye by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitero iyo nteko yahimbye ibindi byaha bishya n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi mu murenge wa Rusengi Nyaruguru gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa kugenzura no kuyobora n'ibindi bikorwa bya genocide byibasiye inyoko muntu no gusambanya abana b'abakobwa mu bwoko bw'abatutsi inteko Kanombebe yahanishije kabiri imigihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko uruhande rurego rwakomeje guhirimbatana mu nkiko rujurira ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe umucamanzi Nyamagabe mu 2014 yamanutse aho bikekwa ku ibyaha byabereye maze atesha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombebe ategeka ko bwana kabiri mahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa hari amakuru ko abacamanza babiri bamugize umweri Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi hanashyirwaho inteko nshiburanisha Kabirima maze ishimangira igihano cy'igifungo cya burundu y'umwihariko mu bujurire bwabo mu rukiko rukuru uruhande rurego abasaba umucamanza ko mu bimenyetso yagombye kuzibanda ku cyo Kabirima yari kigiye genocide yabaga ko yari umunyeshuri mu iseminari nto ya Karubanda kazabihuza n'ibyaha by'ubugome aho kumurebera mu isura ya dokiteri wafashwe mu 2011 akaregwa gafungwa iburanisha riri ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka aha bagira ubusajwi rya Amerika i Kigali
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Maracyari kumwe na ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tunyarukira noneho muri Tanzania Urwego rwa ONU rwashyiriweho kurangiza imanza z'ibyaha bya genocide yabaye mu Rwanda rwafashe icyemezo cyo gusubiramo Burundi nako bundi bushya urubanza rw'umunyarwanda Augustin Ngirabatware yahoze ari ministri w'imigambi ya leta yari yakatiwe gufungwa imyaka 30 n'urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda Arusha mu gihugu cya Tanzania umunyamakuru w'ijwi rya Amerika urarusha Pierre Claver Nyonkuru adufitiye inkuru irambuye
Urubanza rwa nyuma rwa Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganji w'imigambi ya leta mu Rwanda waciwe mu kwezi kw'12 umwaka w'2014 igisata cy'iyungururizo cya Sentare mpuzamakungu mana byaha yari yashiriweho gucira imanza abakoze igihonyabwoko camugabanirije igihano maze akategwa gufungwa imyaka 30 mu gihe Sentare ya mbere yari yamucire gufungwa imyaka 35 yagiriwe n'ivyaha byo gutegura kugira uruhara gukokeza no guhamagarira intera hamwe kwica abatutsi ahavuka nahahoze ari muri commune Nyamyumba muri prefecture ya Gisenyi ubu ni mu karere ka Rubavu mu ntara y'iburengerazuba y'u Rwanda ubwo nibwo rubanza igisata cha ONU cyashezweho kurangiza imanza zasigajwe na TPR cyafashe ingingo yo gusubiramo gushasha mu kwezi kw'indwi kumwaka uheze w'2016 niho Auguste Ngirabatware yatanga ibirego byo gusaba ku rubanza rwiwe rusubirwamo Osmane Jikam umuvugizi w'ugo rwego MICT rwa ONU ruri Arusha muri Tanzania yabwijwe ijya Amerika ko ari birego bifite shingiro
La chambre d'appel du mécanisme a pris une décision hier
Atigisata cyungururizo cha MICT cyafashe ingingo ejo yo gusubiramo gushasha urubanza rwa Auguste Ngirabatware Ningira batware nyene yabisavye abacamanza inyuma yo gutanga ivyemezo bikwiye bamaze kuvyiga basanze ugo rubanza gwosubigwamo ubu se ntarizora bako hotangwa ibindi byano canke ko byoguma ruko biri ku myaka 30 yakatiwe gufungwa sinshobora kubabwira ivyo vyemezo vyatanzwe gusa mwamenya ku rubanza rugiye gusubigwamo mu idonido
La décision a été prise de rouvrir le dossier et de regarder dans le fond
Nijambere hafatwa ingingo yo gusubiramo urubanza rwamaze gucibwa n'ibihano bigafatwa kuva Sentare yareshiweho gucira imanza abakoze ihonyabwoko mu Rwanda muri 1994 TPR ibaho
Et ça c'est une décision qui est très importante pour le mécanisme parce que ça marque
Yongingira komeye cyane kuri twebwe kuko nijambere ifatwa kuvyerekeje imanza zamaze gucibwa eka mbere no kwisi yose mu masentare ya ONU novuga ko bidakunze kuba vya rubi mazugu shika kabiri gusa mumia kayo seondi ni nza guzayo za mazazi chimanza bisigura ko umuburanyi ya chiri ulihano abigiru za kuwa ila tanzi vya mezuri komeje kugirangu yongi ingi fatwe
convaincant pour qu'elle soit prise.
Iyongingwe gusubiramwo ugo rubanza yari kuba yafashwe kera ariko bihagarikwa noko hari umucamanza umwe atarahari wonawe subundi ni Ayida Sega Akay aturuka mu gihugu cha Turkiya ari mu bacamanza bagenywe kugira ngo bige ivyo Auguste Ngirabatware yasavye ko bifise shingiro uwo mu mpera z'umwaka uheze yavuye afatwa afungirwa mu gihugu ciwe yagirizwa ko afise uruhara mu gushaka gutemagaza ubutegetsi bw'igihugu. Inyuma yo gukategwa gufungwa imyaka indwi uwo mucamanza kunduheze yarerekuwe by'agateganyo bica bituma idosiye ya Ngirabatware itera imbere nkuko bibandanya bivugwa na Osman Jikam.
Elle a été prise aussi suite à la remise en liberté du juge Ake.
Ningingo ije kandi nyuma yo kurekogwa ku mucamanza wacu wo mu gihugu cha Turkiya yari yafunzwe n'ico gihugu nyane. Ubutwari iki gisata cha Majesty yaravuganye nawe aremera ko ashobora kuza kuburanisha urwo rubanza kuko ari mu barutanguye. Twebwe twari twagumye dusaba ko yorekugwa kuko arafise ubudahangarwa bwawo ni burero turanezerewe ko yarekuwe akaba agiye kubananya gusasa muri sentare ya Woni.
La procédure devant les juridictions du mécanisme.
Igisata cha Woni chatanze kiringo cyo gushika itariki 31 z'ukwezi kuza kw'indwi kugira ngo yabangira abatware cyangwa umushikiriza manza wa sentare babibujuje dossier maze urubanza rutangure kuburanishwa. Auguste Ngirabatware yahoze ari umushikiranganje w'imigambi ya leta mu Rwanda ubafungiwe yarusha muri Tanzania kuva mu mwaka w'2014 ari kumwe na bagenzi we 10 bagenzi byaha bimwe by'abanyabwoko yakorewe abatutsi mu Rwanda. Abo nubu baracarindiriye ko hari bihugu byobakira kugira ngo baje kurangirizayo ibihano bakatiwe ariko ntibirakunda. Icyo cifuzo cyo kwakirwa n'ibindi bihugu kirafiswe kandi n'abandi 11 barekuwe kubera barangije ibihano byabo canke bambitswe izera. Abo ba kabiri bari mu nzi imwe icunzwe na Woni. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Claver ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Tujye noneho kutugaruke ku munsi w'impunzi tubibutsa ko itariki ya 20 uko kwezi kwa gatandatu buri mwaka hari umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana impunzi. Kuri uyu munsi ibihugu bitandukanye bifatanya n'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kuzirikana no kwita kuri izo mpunzi. Userukira HCR mu Burundi havuga ko ibikorwa byo gushakira impunzi aho gucumbikirwa mu bindi bihugu byagabanutse. Mu birori byo kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga wahariwe impunzi userukira HCR mu Burundi yaburiye abakozi barya ruswa muri icyo gikorwa. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Burundi Jean Bosco Ndarurinze.
Turi muri komine ya Kirimba y'intara ya Ngozi ni kambi impunzi z'abakongomani Musasa. Hari mu birori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi. Mugutunganya uruzino abo bakenyezi bisunze ikivugo kigira giti twese hamwe dufashe impunzi kwiteza imbere bikwiye. Ku izina rya HCR mu Burundi ijambo ryashikirijwe na Saudatu Bahmansare arongoye ibiro vya HCR muyinga. Uwo mukenyezi avuga ko uyu munsi ushitse hari impunzi zirenga ku 60,000 zishumbikiwe mu Burundi. Ku bantu barenga 65,000,000 ku isi yose bataye ibihugu byabo muri abo 21,000,000 n'impunzi. HCR n'abayifasha bahimbaza uyu munsi kugira bibuke nguvu n'ukwihangana kw'izo mpunzi zangajwe ku isi yose muri rusange. Na cyane cyane tukibuka impunzi 63,171 bacumbikiwe mu Burundi.
Et en particulier nous rendons hommage aux 63,171 réfugiés qui ont trouvé asile au Burundi.
Sondo Siketu yaserukiye impunzi arashimira Uburundi n'umukuru w'igihugu babakiriye. Uwo mukenyezi arashima ibikorwa vya HCR n'amashyirahamwe bafatikanya mu iterambere ry'impunzi. Nubwo atari we yashikirije ijambo ryo kuri uno munsi, vyabaye ngombwa ko Abel Birinyi aserukira HCR mu Burundi ahaguruka akishura ku bisabwa n'impunzi. Ku kibazo cyo guhaye impapuro zihawe uburenganzira impunzi gutembera mu bindi bihugu nko ku bacuruzi, Abel Birinyi avuga ko kimaze gutoregwa inyishu. Ku kibazo cyo kurungika impunzi mu bindi bihugu, ubuserukira HCR mu Burundi yavuze ko igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyahora cyakira benshi cyagabanije. Muri ibyo birori, Leta y'u Burundi yaserukiwe na Ntayiraje Terence, umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu. Avuga ko n'ubu Uburundi bucakira impunzi.
Le gouvernement de la République de Burundi
Leta y'u Burundi imaze imyaka n'iyindi yakira impunzi. N'ubu abasaba ubuhungiro barabandanye. Zimwe muri izo mpunzi zaratashye iwabo, izindi nazo ziracyari ngaha mu gihugu nk'aba turi kumwe.
Terence Ntayiraje asaba impunzi zicumbikiwe mu Burundi kubaha no kubahiriza amategeko y'igihugu cyabahaye ubuhungiro. Mu ikambi y'abakongomani ya Musasa mu ntara ya Ngozi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Bosco, urakoze. Tukiri kuri izi nkuru zerekeye impunzi, inkambi ya Kiziba iri mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda ibamo impunzi z'abakongomani kuva mu 1996 niyo yahimbarijwemo umunsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana impunzi. Mu magambo izo mpunzi zagejejweho atandukanye zahawe inama zisabwa kandi guharanira iterambere no kwirinda icyasubiza inyuma urubyiruko. Inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Desire Atungimana uri mu Rwanda.
Ivyo birori vyabereye muri iyo kambi ya Kiziba vyavyitabiriwe n'abantu isinzi bagizwe n'impunzi zisanzwe ziba muri iyo kambi n'intumwa zaje ziva mu yandi makambi y'impunzi uko ari atandatu ari muri kino gihugu c'u Rwanda. Serafina Mukantabana arongoye ubushikiranganji bujejwe impunzi yamenyesheje ko kugira impunzi zironka amahoro ari uko zisubira iwabo, aho naho ibihugu zavuyemo bitegerezwa gukora ibikenewe byose. Icyatumye izo mpunzi ziti ibyazo kikahava.
Uyu munsi kandi ni umunsi hakomeza gukorwa ubuvugizi ku miryango yatatanijwe n'intambara mu bihugu bitandukanye ku isi, kumvikanisha ko ikiremwa muntu kigomba kubahwa, ko umuntu agomba gutura mu bye nta kimuhungabanya, ndetse no gushimangira ko igihe abantu bakuye mu byabo n'intambara ndetse n'iby'ihohoterwa ibyo ari byo byose, icyo kibazo kigomba guhabwa uburemere kikitabwaho n'igihugu cyane cyane n'umuryango mpuzamahanga.
Guterera mu iterambere ry'u Rwanda nibyo ubushikiranganji bujejwe impunzi bugiye gushimikira ko kugira izo mpunzi nazo nyene zifashe mu iterambere ry'igihugu cyabakiriye matse nidasubira iwabo naho bazizotahe zifise icyo zakuye mu buhungiro, nk'uko umushikiranganji Serafina Mukantabana yabishikirije kuri uno munsi mukuru w'impunzi.
Dufashe impunzi mu by'ukuri kwigira ikaba ari gahunda igamije gutuma buri mpunzi yose ifite ingufu n'ibitekerezo iterwa inkunga igakira icyo ikora gituma ikora ku ifaranga, amafaranga babona akaba ashobora kwikuba hanyuma kandi bagashobora no kuyabyaza ibindi, bityo ku buryo mu minsi iri imbere dushobora kuva muri iyi gahunda yo gufasha impunzi nk'uko bisanzwe mu makambi.
Washikirije ijambo ku izina ry'impunzi amenyesha ko kubona hari umunsi ubitirirwa yizeye ko amakungu azonabafasha gutora umuti w'ibibazo barimwo.
Uyu munsi rero tuba twaraheranwe yego n'ubuhunzi, ariko kubona uyu munsi barawushyizeho nk'impunzi biba bigaragara ko batwitayeho, kandi ikindi kigeretseho biba bigaragara ko impunzi zitaheranwe n'ubuhunzi koko, ahubwo uyu munsi nibuje hari ikintu cyongera guhinduka mu mitwe y'abantu kandi ko isi yose itekereza ku mpunzi.
Muri ivyo birori ikambi y'impunzi ya Mahama yari yaserukiwe n'umugwi wa basketball n'abavuzi b'ingoma. Umwe muri urwo rwaruka rw'imahama yamenyesheje Radio Ijwi rya Amerika ko ari vyiza cyane kubahuza n'urunganwe.
Ni vyiza cyane nuko babonye natwe tuvyitaho kandi twitanga tunabishoboye. Ku bwanje nk'umurundi n'agateka gakomeye ndabona naho ndi impunzi, ndabona yuko twitaweho, baratwitayeho, ndetse no kuno munsi mukuru w'impunzi turabona yuko HCR ibandanya itwitaho kubona ishobora kutuzana tukamenyana n'izindi mpunzi zivuye mu zindi nkambi, mu nkambi z'abakongomani.
Ubuserukira ishyirahamwe rijejwe impunzi hano mu gihugu cy'u Rwanda Azam Sabe yamenyesheje ko kugira impunzi zigabanuke muri kano karere k'ibiyaga binini ari uko abatwara ibihugu wokwemera kuvugana nawe atavuga rumwe mu gutora amatati ari mu bihugu byabo kubwiyongwa na hatari umunya politike amakungu arakwiye kuraba izindi ngingo nshasha yofata kugira agondoze ibihugu biri mu ntambara amahoro iwabo akagaruka abahunze bagashobora gutaha ataco binona
Mshote tuliko mga hani huyu gani rovja true bishorezwe. Skepu Charles ya likubuhanga bugivyuma na Fasil Gabriel. Ama kuru ni Fide Nyongabo mga rikungana Eugenia Mkanghusi. Mujiribi hebjiza. Turabashimie mngesi.